Imwumva ni ijwi rya Amerika. Turabaramuka icyo cyuti namwe bagenzi turi kumwe kuri umunsi wa mbere tariki 11 z'ukwezi kw'icumi n'umwaka w'2016 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranire Washington DC nk'abadabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Zuri hagudi yodeni nukwifubashaho na yateshwe kwibesha mbega kwiyongurane ho naho yoboneka izokwishuba gute twabyakire nabi cyane gose.
Uyo ni Patience Mbonabuca atwara urwego rw'abanyeshuri basirukira abandi mu bisata bitandukanye bya kaminuza y'u Burundi avuga ku ngingo leta iheruka gufata yuko agafashanyo bahora baronswa bagiye kuzoza baragahabwa nk'ingwati mu nyuma bakazokwishura. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Nkuko twibamyesheje leta y'u Burundi iherutse kumenyesha ko abanyeshuri biga muri kaminuza ya leta bagiye guhora bahabwa agafashanyo ariko bourse nk'ingwati bakazokishura bamaze gukora akazi aho kugahabwa ku buntu nkuko vyahora. Abanyeshuri berekewe n'iyo ngingo bagasaba leta gufuta iyo ngingo kandi basigura ko benshi bava mu miryango ikenye hakiyongera kw'ibibazo vy'ikena ry'akazi aho usanga umuntu ashobora kumara imyaka 10 irenga 12 ahejeje kaminuza ariko atakazi aronka. Ni inkuru dushikizwa n'umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Birikaneza i Bujumbura mu Burundi.
Leta imenyesha ko integuro nshasha yitangwa ry'agafashanyo ku banyeshuri muri kaminuza baba batoye ikibazo cya leta giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza izotuma hatorwa inyishu ku bibazo bimaze kwibonekeza mu itunganywa n'itangwa ryako. Umuvugizi wa leta asigura ko ingingo izotuma umwete w'abanyeshuri wongerekana leta nayo ikoresha uburyo buke ugereranyije n'ubwo yahora itanga. Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta
inama uko koma yatunganije mu bibazo by'indero yabaye muri Kigali mu mwaka wa 2014 yasabye yuko ibijanye n'agafashanyo ko kwiga no kwimenyereza byosubigwamo leta ikoreza abanyeshuri mu kubagurana ayo mahera bagaheza bakazoyasubiza. Tukamenyesha kandi yuko haba muri aka karere turimo ndetse no mu bindi bihugu byo mu makungu uburundi bwo bwonyene busigaye bugitanga bene iyo mfashanyo idasubizwa. Integuro rero ifite intumbero yo gukoresha neza uburyo ugenerwa ukwiga no kwimenyereza mu gusubiramo ingene butunganijwe nibyo bikazotuma byongereza umwete abanyeshuri n'uburyo leta ikoresha bukagabanuka kuko ibya bisubirije mu ishuri bahora baronka iyo mfashanyo ya gusa bitazosubira na zayegeregere leta ikabona ko izogabanuka kuko akadeni gatangwa kuzoba ariko ariga utazoba ariko arigwa na zoronka bagafashanyo.
Abanyeshuri bo muri kaminuza ya leta bavuga ku ingingo bayakiranye umubabaro. Patience Mbonabuca atwara urwego rw'abanyeshuri baserukira abandi mu bisata bitandukanye bya kaminuza y'u Burundi.
Iyo ngingo twayifitiye nabi cyane kandi n'akababaro iyo twumvise yuko ari ingurane bazotanga mbega iyo ngurane izova hehe ko niyahe banki yitangiye icyo kintu ko izotanga turabyo bindi bihugu hari banki bwati kubwo iyi processes yatanzwe iyi banki nizo bitanga mu Burundi niyahe banki twakwizera canka se twebwe ubwa mbere icyo dukeneye ntabwo ari ngurane kuko nakazi konyene tubona ari ngorane abanyeshuri bariko bararira bariko baraheza amashuri baja mu ibarabara. Umuntu aheza amashuri akujya ku kazi akajya mu ibarabara arahera ni umwaka umwe ibiri itatu ine itanu aguma yandika amakete yo gusaba akazi aho kuronka akabura imyaka 10-12 igahera niyo umuntu azwaho gute azori hagute iyo deni nukwifubashaho nayo yateshwe kwibesha mbega iyo ngurane ho naho yoboneka izokwishuba gute twabyakire nabi cyane gose.
Abanyeshuri bavuga ko batahura ku gihugu kiri mu ngorane icyo batumva ni ingene aribo batangura gufatirwa ingingo zisa n'izibakandamiza
n'ukubura iki baturya ntidukene kurimbwa. Iyo ngingo dusaba yuko yohagarara mbere ihagarare nyene Burundi raba mu Burundi tubwiye kuraba mu maraporo mabatanga cyangwa icyo gihugu kiza ubwa mbere cyangwa ikamu bwa kabiri mu bihugu bikennye none kubera iki baza gufata bakagereranya ibindi bihugu n'igihugu cy'amakibi cya mbere mu bukene na nyakubahwa mukuru w'igihugu amavuga ati ikintu dukundira ko ngo nimurabe ngo bari aba bihugu biteye imbere ngo kiriya gihugu ni kiriya kiri kumwe cyubatswe niki nacyo kiri kumwe ne cyubatswe natwe Burundi ariko kumwe bwubatswe kandi burakenye butegereze kubwirane gukora icyo kintu bwa guteza imbere abana babo
patience mbona bucasa ba leta kugira utwigoro tumwe tumwe ikarondera handi kuri uburyo kugira ngo ibandanye itanga gafashanyo ku banyeshuri batazokwishura
n'abafisa akazi uno munsi n'akashahara kabo nikabakwiye tureke n'ibyo kuriya n'ubudafite deni agumarira tugarike tuba twiyumvira twashaka no proposal byashoboka leta ego turazi ku Kenya kandi nubwo ikenye si uko yacifatira amako mugongo abanyeshuri mbega ubundi bwo abanyeshuri ni babura bizogenda gute mu gihugu sikizo bw'igihugu cyitwa cyitwa ngo iki hari ibintu byinshi amahera naho yaba yakenye amahera ariho je ndiyumvira ndiko ndaraba amahera aguma sezekara mu barabara apfusa mugabo twebwe ngo nitusome ko hari imidugu igumidugu imanuka yisesagura igitoro ico gitoro nico cyagufasha abanyeshuri nibagabanye izongendo zitagira kamaro ke munyeshuri yige nta kibazo twe dushaka ko munyeshuri yige agiteza imbere igihugu niko kazoza keje mu Burundi
abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bagatora ikibazo ca leta kiba uburenganzira bwo kuja muri kaminuza niyo bareye kwiga mu mashuri y'abigenga baba bafite uburenganzira bwo guhabwa gafashanyo bourse mu gifaransa gushika ubu leta ntiravuga igihe iyo ngingo nshasha izogira mu ngiro eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi gisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko kitaramenya ibitigiri by'amoko bizokwisungwa mwinjizwa ry'abanyeshuri bashasha bazokwiga muri kaminuza ya gisirikare ISCAM aho ni mu gihe mu masezerano ya Arusha havugwa ko hategerezwa kuba mu nzego z'umutekano ibice 50% by'abahutu na 50% by'abatutsi kuri iki kibazo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi atangura avuga uko ibintu byifashe
ego so kuvuga yuko tutaramenya ibitigiri bizokwinjira ibitigiri birazwi mu ngabo kumvo z'akazi tuzobivuga ariko haragira kugira ngo abariko bariyandikisha ntibamenye abizinjira hakirikare ngene bangana mugabo kuba bizwiho birazwi gusa tuzobibwira hageze ubu uyu ntibikenewe dusaba yuko gusaba iyandikisha hanyuma niko byama bigenda imyaka yose ama kubijyanye naho kuvuga ibitigiri by'amoko hariho ibiri mu mategeko bivuye ku masezerano ya Arusha hakaba na rusanzu meruka kuba yagizwe inama nkengu z'amateka abo rero nibo bazose batanga intumbero baravye ico batoye ingene bimeze aha twe twisunga amategeko tubikora
amasezerano ya Arusha avuga ko mu gisirikare ho kwinjira abahutu ibice 50% n'abatutsi ibice 50% ivyo bintu bizokubahirizwa
ahubwo bavuga bati inzego z'umutekano no kwivuna abantu mu kiringo kizo tegekanywa n'inama nkenguza amateka nta rwego na rumwe ruzoba rurenza igitigi cya 50% biri no mu bwiza nsingiro aho rero niho bazobara kugira ngo bakosore aho bahariho kumbura ibitigiri byinshi bisumba ibindi nico nico inama nkenguza amateka ijejwe gushira mu ngiro yisunze cyane cyane bwiza nsingiro rya
igihucacho mwavuze icegeranyo cyakozwe mu biganiro byabaye mu hagati mu Burundi ivyo ico cegeranyo kivuye iki kuvyereka ico gitigiri cy'abasirikare bo mu bwoko butandukanye
icegeranyo cy'ibiganiro byavuye hagati twe ivyo ntibirashikira ntibinaturaba muri iki gihe ahubwo hariho umugwi gusa twebwe wagiye kuraba ingene rusansu ingene abari ko barinjira ariko biragenda aho bagejeje igitigiri ni uwo mugwi wonyene na yabindi nta bindi nta bandi baraduha intumbero kuvuga ngo twogira ukunuku inama ahubwo nkenguza amateka n'injije kuraba bitigiri ingene bingana muri izi nzego zacu
mu gihe ico cegeranyo coshikira inama ashika amateka ibiharuro by'amasezerano yarusha byohinduka
so kuvuga yuko bibirinda ahubwo baragize rusansuma uyu ni basinza aho bigeze icegeranyo kuko nibo batanga intumbero nibaramuka bagisohoye turazi yuko hatazogera aho binjizwa kitarasohoka bazoheva batanga intumbero bati ibitigi twabonye mufise nibi hakeneye ko mwokuzuza abangana gutya ahandi bangana gutyo intumbero batanga gusa naye handi dutegereza gukurikiza amategeko asanzwe ahari bisunze ibitigiri uko bisabwa mu bwiza bashinge
mungu sozera na shaka na wazi mugihe mzabu maze kurongi chegira nyo mugihe ina mashiga mateka izo imaze gushinga vizabu tigiri vizabu sirikari njira morondi hii sonzo kwa kubugabo kiwazo chukumenya ugoko nyakuri gumu sirikari mwumwe ni gishora kuwa ingora wahizi kini kiwazo nuko ivyo vyo bitigiri abahutu bangana gutya abatusi bangana gutya si bintu vyo mu binjana vyarenganye vyatayige
kimwe cyo cy'ubwa mbere kugira ngo umuntu amenye icari niwe yivuga ntawuza kubimuvugira hanyuma nkuko byose bibera ku mugaragaro uwiheza akavuga icatari barabimanika ku migo mikuru y'intara aho bakoreye ibibazo barazinanye usanze rero yanditse bitari icatari baraheza bakaza bakabiraba kuko byarashitse no mu myaka iheze ngo ameto ukora iki gikorwa uwo basanze yanditse bitari ivyo bo nyene nibo bamwivugira bagenzi babo babana bazinanye bati uyabeshe sivyo unawo rero ntibantaheza ngo yakigwe kuko muri izi nzego ntitwakira abantu babesha utangwe kubesha none ukiri hanze urumva uzanye iyo ngeso mbi yo hava akora nabi kandi agejwe kurongora abandi mu rwego ruhambaye ama kuri bi navyo muvuze yuko hoba ari byarenzwe na bike nta na kino cyarenzwe kuko nivyavuye mu masezerano y'abanye politiki bavuze bati kugira ngo indyane za moko zagiye ziraboneka mu nzego zinyuranye zigabanuke hoba ubungane bw'ibice 50% mu rwego rwo kwibuna abantu n'umutekano aho urumva amategeko akiriho ariko imeze uko tuzo kuyubahiriza twebwe tugakurikiza uko babyanditse niba bihindura boheva twisunge uko bizoba bimeze
Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanyima duhaye
yego murakoze namwe
yari Frederic Nkundikije ari kavugana na Colonel Gaspar Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kwinjizwa ry'abasirikare hisunzwe amoko tuve mu Burundi tuje mu karere Arusha muri Tanzania hari kuhabera inama yo kurabira hamwe ingene abanyagihugu bokura akarusho mu isoko rusangi imbere yo gushika ku ntambwe gukoresha ifaranga rimwe ico bise inyo monetere muri EAC ni inkuru dushikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru mu mesha makuru w'ijwi rya Amerika Arusha muri Tanzania
amasezerano gushira isoko rusangi hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yashyizwe ko umukono n'abakuru b'ibihugu mu mwaka w'2009 atangura kuja mu ngiro mu mwaka w'2010 abaserukire umuryango ubumwe bwa Buraya n'ikigega cese yose babona ko abanyagihugu babwirizwa kuba bamaze kujya ku vyamwa vy'ayo masezerano inyuma y'imyaka 6 bavuga ko byinshi biri mu nyandiko ariko kubishira mu ngiro bikaba bikiri ikibazo cyane cyane byerekeye kwidegembya atanzetizi mu kuja gukorera mu gihugu bashatse canke kwarangurira imigambi itandukanye abo basanzwe batanga uburyo bwinshi kugira umugambi uje mu ngiro bavuga ko bibabaje kubona ivyo gukora bikiri byinshi cyane cyane ko akiri ibihugu nka Tanzania kigisaba visa yo kuhaba canke uruhusha rwo kwakorera bifite agaciro karenga $2,000 by'amadolari ya Amerika ni hafi miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi mu myaka 2 gusa ahandi naho ugasanga hari bihe by'umutekano muke bituma mu hagati y'u Burundi no Rwanda uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bitoroherezwa icegira cha kabiri cy'umunyabanga mukuru wa Yase yavuze ko nubw'inzitizi zitabuze ko byinshi bimaze gukogwa mu masezerano agenga isoko rusangi ni nako Jean Ligi umunyabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko abibona
n'uyu mwidegembyo turiko turarondera wabene igihugu w'ibidandazwa bishire bizane bunguke biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bateze imbere ibihugu byabo umuntu w'icankuzo canke w'icangugu mu Rwanda ashoboye kuza i Burundi uwundi akaja mu Rwanda akaja i Kampala akaja i Dar es Salaam iyo miryango yuguruye yo muri Sudan y'Epfo umuntu agashobora kuraba ico umutunga y'i Burundi imitahe yaje ni myinshi ari mu bintu by'amabanki ari mu bintu byo gutega kireka zoza akabantu insurance n'abagwiza tunga baraje amafaranga basaba abakozi kugira barahuhusha gukuza gukora hamwe byavuyeho ahandi byaragaragaye yuko abakozi no vuga babahinga professionals nk'abubatsi hariho amasezerano yuko abo bahinga muri iyo mice y'ubuzi bashobora kuja gukorera mu kindi gihugu mugabo ibihugu bigaheza bigasinyiranira amasezerano
naho biri uko Jean Ligi ashimangira ko akiri byinshi byo gukura mu nzira kugira ngo abanyagihugu batembere baje kwiga bashobora ibidandazwa vyabo canke baje kuba aho biyumvamwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko asaba bijejwe ku mpande zose gushira ingufu hamwe kugira inzitizi zihari zihave
ku nzitizi z'ibidandazwa aho bigaragara yuko ibidandazwa bimwe bimwe bifise ingorane uravya karanga kavyo izindi ngorane iriho naho hari hasinywe amasezerano y'isoko rusangi hari ibibazo bimwe bimwe bitari byahinyanyuwe na cane cane mu ruja n'uruza bw'ubuzi services ibibazo tukibiharirako ayo mapermit tukayakura
abatwara amabanki nkuru bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bamenyesha ko iyo nama yo kurabira hamwe ari intambwe isoko rusangi igeze yotanga intumbero yo gushika ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ariko bakavuga ko intambwe ikiri ndende mu mwaka w'ibihumbi 2013 niyo amasezerano y'ifaranga rimwe yashyirwa ku mukono bitekanura ko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu myaka 8 iri imbere no kuvuga mwaka w'ibihumbi 2024 hagati aho babona kwabwirizwa gukogwa ivyigwa byinshi byo gushira ku rugero rumwe amafaranga mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko atanganya agaciro bya Clavine Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umwana FENADEB mu ntango z'uku kwezi turangije yarahawe agashimwe kitiriwe Aura Child Protection Award gatangwa na mashirahamwe aharanira agateka k'umwana mu gihugu c'Ubudage. Yashimiwe uruhara agira mu guteza imbere uburenganzira bw'umwana mu Burundi. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema aravuga uko yakiriye ako gashimwe.
Igihembo twahawe cyitwa Aura Child Protection Award ni igihembo gitangwa rimwe mu myaka 5 ku muntu aba yaritanze mu gisata cyo guharanira agateka k'abana ku isi. Hanyuma muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 twagiriwe ibakwe ryo gutorwa kugira ngo duhabwe ako gashimwe. Rero ni umunezero kuri twebwe na gashimwe kaba kagizwe n'uburyo kakongera kakaba kagizwe n'ibindi bimenyetso bimwe batanga by'ubushimwe nk'igikombe hamwe n'urupapuro rw'iteka kumbure dufasha mu bikorwa bindi bya minsi yose cyane cyane mu bijyanye no gufata ingendo. Rero nibyo bigize ako gashimwe twahawe.
Ibi bivuze iki kuri wowe ku giti cyawe ndetse n'akazi usanzwe ukora ko guharanira uburenganzira bw'umwana mu gihugu cy'u Burundi?
Ibi ni bintu bikomeye cyane haba kuri jewe, haba kuba dusanzwe dusangiye ibikorwa byo guharanira agateka k'abana, haba ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu bikomeye kuko ubwa mbere bwobwo aka gashimwe nagahawe nk'umurundi niyo identite yanze. Ndi umurundi kandi abyemanga kandi abinezererwa. Rero kuba igihugu cy'u Burundi uyu munsi kumbure hari haheze iminsi itari mike canke gisanzwe kivuga ukundi mu makungu, hashobora kuboneka umuntu aronka agashimwe nk'ako niteka ku gihugu cy'u Burundi. Kuba dusanzwe dusangiye igikorwa ni ikintu kidutera intege cyane kuko nibaze ngo ni byoroshe kuronka ubwa mbere agashimwe nk'aka aho umuntu akakaronka kure cyane y'u Burundi, umuntu akakaronka kure yabo dusanzwe twamana mu bikorwa. Kumbura umuntu hari igihe ashobora kwibaza ati mbega by'ukuri ibyo dukora abo tubana abo twama nabo abadutwara abaturongoye cyangwa abo dusangira ururimi boba babishima gute abanyamahanga bashobora kubibona imbere ya bene wacu twamana? Rero ibyo ugasanga hari igihe bishobora gushaka guca inkokora guca intege, ariko iyo habaye igikorwa nk'iki by'ukuri bidutera intege tukumva yuko tudakinda twirorera tukumva yuko hariho abashimi ibikorwa tuba turiko turakora naho kenshi tubikora tuvuga tuti turiko dukorera Imana kuko ahanini nico tuba turiko turakora rero kuri twebwe no kubo dusangiye ibikorwa ubari umunezero n'ibintu bidutera intege.
Bwana nshimira Imana ubonye iki gihembo mu gihe hashize iminsi hasohoka amaraporo atandukanye y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu. Amaraporo agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bukomeje gusubira inyuma.
Nibyo n'igihe kitoroshe agagashima gatanze mu gihe kumbura kitoroshe ku gihugu cy'u Burundi kandi nk'uko mubizi bihe nk'ibyo ni bihe bidatera iteka igihugu cyane cyane iyo hasohoka amaraporo nka bene yerekana ko agateka kazi na muntu kariko gasubira inyuma ariko nk'uko nabivuze by'ukuri byose mu Burundi ntibyerade kandi byose ntibyirabura hariho bimwe biboneka yuko habamwo utwigoro akarorero no shobora gutanga nakakarorero ko mu gisata cibijanye na gateka k'abana aho biboneka by'ukuri yuko utwigoro tutari duke tuhari haba mu basanzwe bafasha igihugu haba mu basanzwe bari mu mashirahamwe ntayi wacu haba mu basanzwe bari mu mashirahamwe ya Nations Unies nka za UNICEF n'izindi haba mu basanzwe bajejwe ibisata bitandukanye mu bushikiranganje biraboneka ko mu gisata c'abana habayemo utwigoro tudasanzwe kandi tutari tumenyereye umwana ashaka mu gihugu cy'u Burundi aha no kwibutsa nk'aba bana mwumva bamwe bafatwa mu bagwanyi bari kugwa igihe umukuru w'igihugu abagiriye ikigongo bijya nibyerekana yuko hari intambwe tuba tumaze gutera mu gihugu cy'u Burundi kuko kare turabarundi turabizi kare si uko byagenda urumva umwana afashwe nk'umugwanyi afatwa nk'umugwanyi agahanwa nk'umugwanyi hanyuma abana barenga 350 bafashwe mu myiyerekano bose nta n'umwe agifunzwe bararekuwe naho nyine barekugwa kubera ko leta yabigize mu ruhara kandi naho tuvuze induru hajya turafite delimite turatabaza mugabo nta bushobozi twebwe dufite bwo kuja gukura umuntu mu gasho yamaze gufungwa rero iyo dutabaza ko kamo kakumvigwa umuntu ntiyoshobora kubideha umuntu ntiyoshobora kureka kubivuga ko ari byiza nibiboneka yuko twigoro mu gisata c'abana twahabaye ariko nk'uko nkunda kubivuga abana baba mu miryango abana baba muri community utwo twigoro dukwiye kuhaba no mu bindi bisata kuko nimba gateka kazi na muntu kaba kariko gasubira inyuma muri rusange nuko ejo canke hirya yeje ivyo bizokora ku bana canke biriko bikora ku bana rero nico gituma dusaba dushimitse cyane abatwara igihugu cy'u Burundi ko botera iyo ntambwe bakagira ako kigoro n'agateka kazi na muntu muri rusange kakagenda neza hanyuma ibyo navyo ibintu by'agateka kazi na muntu n'ibintu bihishwa iyo bimeze neza biraboneka bimeze nabi bikaboneka nta wigirisha nta uvuga ibinyoma ntibifata rero twibaza yuko akarakamo abaturongoye bazokumva bagakorera ko hanyuma abarundi natwe tukiga kubona ibintu ko biba biri kuko by'ukuri nta wo bihisha hari igihe tubona ibyo twiyumvira cyangwa tukabona ibyo twipfuza ntitubone ibintu biba bihari muri uwo mwanya ingene biba bimeze.
Urakoze Bwana Jacques Nshimirimana, guma kuri telefoni. Turi kumwe n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika. Juste, mwiriwe neza.
Ikibazo kimwe ni ikibazo kimwe nshaka kumubaza kandi nkashaka yuko yotumbereza ikibazo cyerekeye ibintu byigurishwa cyane cyane ry'abana bagenda mu bihugu by'Abarabu cyangwa muri Omani. Turabye uko ibintu bimeze hebe byagenze byagaragaye yuko habayeho ishyirahamwe ryemeye yuko ryaba ryarahawe agreement na leta mugabo hanyuma ministere y'intere iragiyamiriza ivuga ko atari byo mu bisanzwe turabona imbere no mu gipolisi n'ibindi ko hagiye habonekamwo ukuntu mengo arimo kutumvikana hanyuma akabaje kuvuga yuko harimo abantu baba batera ubwoba nashaka kumubaza atumbereje kunyisho yoshobora kuntumva eske na amuri leta nyene ntibwoba harimo abantu babakorana nabo bantu badaraza abo bantu.
Murakoze cyane. Juste avuze ngo nishure ntumbereje cyane birumvikana yuko hariho inyishu yiteze kandi iyo yiteze ni iyo nyene niyo nawe nyene ashobora kwiyishura muri leta bose saberanda kandi muri leta bose si inkozi z'ikibi nico gituma mubona habamwe abashobora guhaguruka baga buza yuko ibyo bintu bibandanya nuvuga abantu baba bakigendera ubuntu baba bagifise ubushinga naye ariko kandi bose si ntama harimo amabingira aba yinyegejemwo kumbura bavuga ati twebwe naho bogomba bakabagurisha bose pourvu yuko twironkira amafaranga ivyo rero nibaza yuko inyisho itomoye ariko ikibazo cari kungora kwishura n'igihe ari kumbaza ngo ninde nande kuko ntabo tuzi mugabo kuba abo bantu babafite abantu babafasha mu bari mu gihugu c'u Burundi kandi mu bisata byose si zabo mu ntwaro gusa aba bantu badandaza abantu n'abantu bafite ubwenge n'abantu bakoresha amafaranga bakoresha ingufu bashobora no kugura no gutanga uburyo bagateza intambara mu gace kanaka kugira ngo basamaze abajejwe gukingira abo banyagihugu ama bagaca bagenda hamwe bavuye bakaca bayora abo bana n'abo bigeme bakabatwara n'uvuga bakoresha uburyo bwinshi cyane abagomba kubimenya basanzwe banarondera baze babaze ingene batwaye abana bo muri Eritre batwaye abana barenga hafi 48,000 na leta ntiyamenya n'ingene byagenze muri za Ethiopia batwaye abana muri za Angola batwara abana muri Congo bimukiye ngahe iwacu mu Burundi bavuye muri Congo bahatwaye abana barenga 400,000 n'abamafia n'abantu n'imigwi izwi ku isi ko atakindi ikora atari ico cyo kudandaza abantu kubera ko bibaha amahera menshi cyane hanyuma urudandazwa rw'abantu inyuma y'urudandazwa rw'urumogi nirwo ruza ubugira kabiri imbere wanashaka y'urudandazwa rw'ibigwanisho rero urumva abantu nk'abo ntawe bagera umutwe bashobora gukorana n'abategetsi bashobora gukorana n'abajejwe umutekano bashobora gukorana n'abagwanya leta bashobora gukorana bafinansa n'imigwi y'abarobere kugira ngo hagume hari akajagari mu gihugu hanyuma bo bakore akazi kabo neza.
Urakoze cyane bwana Jacques Nshimirimana. Reka dufate na Ndagijimana mwiriwe neza.
Ikibazo nashaka kumaza umutumire nuko ntawe kumukeza ugashimira yaronse. Ikindi nashaka kumubaza none ko urabona mu Burundi natya kabana kari ko karahungabana kubije n'intuze ye nk'abana baraye bakoze ibibazo bo mu ishenda bafika hafi 2,000,000 baraye batashimuhira. Wewe ariko arakoze kugira ngo agaruke aho gatepa kabana akabona yuko n'ukuri ndaje ishusho zigiye kwa nyinshi kubera ibyo bintu n'ukuri abana bagiye mu barabara.
Murakoze cyane ni kibazo by'ukuri tuzi kandi nagira mbanze shimire Ndagijimana hanyuma ariko nse n'umubwira by'ukuri ngene uko ndabyumva kenshi iyo turiko tuganira n'abantu umuntu akavuga ngo iki kibazo coco ngo muriko mugikora ku iki nkuko umengo ni kibazo kigenewe twebwe twenyene kuba ari ukwihenda. Igihugu cy'u Burundi kirimo abana ibice birenga 60% n'abana n'urwaruka ni ukuvuga ni hafi 60,000,000 zirenga ni bisanzwe kandi bizokwama ariko bimeze ko ibibazo byinshi byo mu gihugu cy'u Burundi bikora ku bana cyane gusumba ku bantu bashaje ku bantu bari mu bigero bamaze gukura. Rero igice cy'abantu kingana gutyo ntushobora kwibaza yuko ishyirahamwe rimwe amashyirahamwe 10,000,000 ashobora gutorera umuti ibyo bibazo byose. Ariho nagira nsabe Ndagije Imana ndamuhubure ubundi munsi turiho tuvugana mu kiganiro azobaza ati mbega ni igiki ubona twokora turi kumwe na mwembe kugira ngo dukize aba bana b'igihugu kuko twebwe turagerageza ni mission igikorwa tuba turimo tuba dutegereza gukora mugabo tudafashijwe n'abo babyeyi tudafashijwe n'abarundi bose ntacyo twashobora. Rero Ndagije Imana azogerageza ahubwo aronse umwanya ko numva nawe uwo mutwara ufise dufashanye kugira ngo turabe ingene twoza turatorera umuti ibibazo by'abana. Hanyuma ku kibazo ciwe ni kibazo by'ukuri gikomeye mu gihugu cy'u Burundi murabona haje systeme ishasha yitwa fondamentale. Iyo sisteme ikigongana n'iyindi sisteme yari isanzwe ihari aho abana bakorera ibibazo mu mwaka w'icumi iyindi nshasha nayo ikiza abana bakorera ikibazo mu mwaka w'icenda. Abana bayobewe muri icyo kibazo baca bajya kwicara muhira bakaba abo bita ba autodidacte umwaka wose kugira baje bagaruke gusubira gukora ikindi kibazo umwaka uhede. Iyo sisteme rero ni sisteme abarundi batari bamenyereye kubona umwana ageze mu icenda aza kwicara muhira ntibizokorohera baba abo banyeshuri ntibizokorohera ababyeyi hari ababyeyi bazojyana n'abana abana bazocaba jya kubaka hataragera abandi nabo biga ingeso mbi kumbure ku buryo n'igitigiri cy'abazogaruka gukora ico kibazo kizoba ari gito cyane. Hanyuma gatabaho abo nabo bangana hafi 180,000. Urumva yuko ari ikibazo kitoroshye. 180,000 by'abana bazaba bicaye muhira bari mu ishure, ni kibazo turiko tugerageza kumvisha abajejwe indero mu gihugu cy'u Burundi, kumvisha abasanzwe bafashanya n'u Burundi kugira ngo bumve ko ari ikibazo gikomeye.
Radio Ijwi rya Amerika, aha niho turangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya. Turashimiye Fatuma Karala Alimasi yadufashije gutorokanya aya makuru, na Engineer Bill Barber bakoranye muri studio. Namwe bakunze b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya, mugume ku maradio yanyu.